Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi, Radio Ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Nshuti zacu, mwongeye kwirirwa, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza, nanone mbaha ikaze muri aya makuru yacu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko abategetsi benshi barimo bakwa amafaranga bari baranyereje mu kigega cya leta.
Baratomboye hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura, none yatubereye umushinge w'ugutanga umuri yaridi muri amwe twagarura mugano ubu ntitwahejeje abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumvugwa ruhombo raba ibyubatswe n'umuri yaridi byari byagiye mu mupfuko w'abantu badashikana batanu.
Perezida Ndayishimiye rero yabivugiye ku kibuga cy'umupira cy'amaguru cyitiriwe Intwari i Bujumbura. Ilahemu Buhorandi, urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga kuri uyu wa kane rwakomeje urubanza rwa Kabuga Felisiani. Naho Uganda yabonye inkingo za Ebola, aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, turayabaha mu buryo burambuye. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yashyikirije leta ya Uganda inkingo zo kugerageza kuri Ebola. Inkuru y'imvaho na Frederic Nkundikije.
Leta ya Uganda yaronkejwe ingero 5,000 z'urwo rucanco ruri kuragiragizwa mu ntumbero yo gutuza ikiza cya Ebola cyo mu bwoko buzwi nka Sudani ciyadukije ubwa mbere muri Sudani. Umushikiranganji wa Uganda ajejwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng uyu munsi ku wa kane yabwiye amenyeshamakuru ko abahinga bava mu bihugu bitandukanye byo ku isi bazokorana ku igenekezo rya 12 ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza kugira ngo barabire hamwe niba urwo rucanco ruriko ruragiragezwa rwoshobora gutangura gutangwa. Aho azoba hari umunsi umwe inyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS rizoba rimaze gutangaza icese ko ikiza cya Ebola carangiye mu gihugu cya Uganda mu gihe atabandi bantu bo kwandura mu minsi 42.
Leta ya Burkina Faso yo yirukanye abafaransa babiri ibarega ibikorwa byo kuneka. Frederic Nkundikije komeza.
Abafaransa bari bahagaritswe mu ndwi iheze baca bategekwa kuva mu gihugu nk'uko bizatangajwe n'ibinyamakuru byo muri Burkina Faso. Amakuru yatangajwe ku munsi wa gatatu yavuga kwabo banyamahanga bari berekanye ko bari kwararondera amakuru yerekeye ingabo z'igihugu cya Burkina Faso zijejwe umutekano. Abafaransa babiri babanje gusambishwa n'igisirikare mu ndwi iheze ku bijanye n'uruhara baregwa ko bagize hamwe no mu bikorwa bakorera hamwe n'isosiyete ikorera muri icyo gihugu. Umutegetsi akora muri ambasade y'Ubufaransa muri Burkina Faso yavuze ko igihe abafaransa bariko barasambishwa ibirego byo gusuma urusaku bitigeze bivugwa kandi ko abafaransa batirukanywe ahubwo basabwe gusubira mu gihugu cyabo.
Radio Ijwi rya Amerika makuru tuyakomereze muri Isirayeli aho abasirikare bayo bishe umunyapalestina mu ntara ya Cisjordania bavuga ko yari mu bantu bitwaje ibirwanisho bari bagiye kubarwanya. Frederic Nkundikije nabyo arabitubwira.
Isirayeli cyatangaje ko abo basirikare barashe uyu munyapalestina uyu munsi kwa kane igihe bari ko baratana mu mitwe n'umurwi w'abagwanyi. Uyu munyapalestina yiciwe mu gisagara cya Nablus aho abasirikare ba Isirayeli bari baherekeje abasivile ku musigiti urimwo amatati. Igisirikare cya Isirayeli cyavuze ko abarwanyi b'abanyapalestina ari bo batanguye kurasa ibikoho bikomakomeye ku basirikare ba Isirayeli baca barivuna. Abajejwe amagara y'abantu muri Palestina bavuga ko umunyapalestina umwe azwi ku izina rya Ahmed Daragme asanzwe ari umukinnyi w'umupira w'amaguru yahasize ubuzima. Ikigo kijejwe gutangaza amakuru AFP cyatangaje ko umuhari Hamas ugwanya Isirayeli watangaje ko uyo munyapalestina yari umunywanyi wawo.
Frederic Nkundikije, aya makuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze ku bihugu by'Uburayi byemeza ko urugendo rw'umukuru w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rufite akamaro kanini cyane, bitubwire.
igihe yafata urugendo rwiwe rwa mbere yagiye kubonana na perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabanje guca mu gihugu cya Polonye, igihugu gifise uruhara rukomeye mu ngwano iri muri icyo gihugu. Urwo rugendo yagize muri Amerika rero hamwe n'imfashanyo yahawe bifise akamaro kanini ku gihugu cya Polonye hamwe no ku bindi bihugu byo mu karere. Icyo gihugu giherereyemo byasambuwe n'ibihugu bikomeye bibanyi byacu mu ngwano isi yose igira kabiri. Zelensky yakiriwe nk'intwari mu ngoro kwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House hamwe na muri Congre Amerika. Mu bihugu bya Buraya yo mu burengero, urwo rugendo rwatanze ibimenyetso bikomeye kandi rwabaye ubutumwa buhawe amakungu ko Leta ya Amerika izobandanya gushyigikira Ukraine yivuye inyuma mu rugamba rwo gutsinda icyo gihugu.
Ayo rero yari amakuru amwe namwe avugwa hirya no hino ku isi. Frederic Nkundikije urakoze kuyatugezaho. Ni kuri radio yanyu nshuti zacu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Mwayakurikira kandi ndetse n'ibindi biganiro byacu byose kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya gato cyane mugume hafi, turajya mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeza ko abategetsi benshi barimo bakwa amafaranga bari baranyereje mu kigega cya Leta. Yabitangarije i Bujumbura ku kibuga cy'umupira cyitiriwe Intwari. Eloge Wirikaneza niyo nkuru dufitiye.
Perezida Ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ariko arakora ari ugusubiza agateka igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe kugihagararira. Amenyesha ko aheze imyaka itari mike Burundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro, haba mu karere no mu makungu, aho abatari bake batangazwa n'ingene Abarundi baryana kandi basangira ururimi. Abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwitaho ibikorwa by'iterambere. Yatangaje ko ikari igihe cyo gusubiza igihugu mutamana.
Burundi cyabaye igihugu cy'umwizero. Twari twarihaye amenyo y'abatwenzi. Amahanga yasuzugura Abarundi, hariho igikorwa turiko. Turi kuri operasiyo agateka. Erega twarasuzuguritse. Nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwacu rukinira. Noneho ntitwataye agateka.
Aha, Perezida Ndayishimiye yari ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe Intwari mu gisagara cya Bujumbura, izina cyahawe na nyakwigendera Perezida Nkurunziza ku wa mbere ukwindwi mu 2019, hibukwa imyaka 57 Burundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera ikaba cyahora cyitirirwa umuganwa Rwi rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari casubiwemo, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA risanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe ari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubako rusange. Yasiguye ko umuryango w'amafaranga y'Amarundi mu yariko yubaka icyo kibuga yawushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye, hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura. None yatubereye umushinge wo gutanga umuryango muri amwe twagarura. Umugambi w'ubu ntitwahejeje. Abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumve urwo ruhombo raba ibyubatswe n'umuryaridi byari byagiye mu mufuko w'abantu badashika na batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya Leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko umubonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na Leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi. Albert Hatungimana, buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko, uku niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi we bati ngo urandabiye ndahurunze mu nyuma agaca yiga yayanje agacikarura rya Kongo wagira ngo arubwira tugire mu ngoke ngo yongwe ngimbenera kure sana abanishije nguce gukotuka kumbe yesa kuyikarura za hiki twari yakusigiye sibyo. Ibyo bibazo rero turabizi benshi bari kubara mutwa n'abandi basizeyo ari mu bintu byiwe. Nimuze mu biture buramatari buramatara gusubize mu byawe.
Ariko abo babwirwa basa n'uko badashaka kuva ku izima. Abandi babiri mu baserukiye impunzi
ugambe na mechukwa uke tuachii. Na
Kagendo chumibu kicha yitumbe utachibuga. Kwa wazaka kwa mkwema anamu kubuwa wakora. Mekwane kwa ya kumishu mkwini yuko mumisa kuka kwaria. Kwa wangaya kende wa muhoza.
Ikiwuku se, yelishu wa imokuru ingi mungu arira. Nela tura kwa karira. Eka tuwasawe, banya kuwa wakumbri imbera mungu ala prezidati hawe mbenya. Hale ayichwa hawe mbenye. Kagendo mkwemele kija kiwazo na chale chale. Ya kuwa wapenda murundi mumuhoza marira. Kandi nato tizuwa tuhoze imani baheza.
Gabriel Rusigiri atwari ishirahamwe rikome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga intwari bereye na demokarasi bibwirizwa gushingira ku irwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta uko niko yabisigurijwe ijya Amerika.
Nibaza yuko tusana bari ko baraduga naho tukiri kure cyane jewe no fatafate kuri mu bita echer uvuga yuko busa turi hasi cyane 10 turi hejuru mfata ko tugeze nko kuri 4 twarasubiye nyuma cyane mu mwaka 2015 tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka 2025 hazaba amatora azira igiturire kurenganya nibindi nibindi.
Ihimiriza rya president ayishimiye mukuba kico kivuga rimaze gutuma hegeranywa amamiliyari ziri hafi atatu y'amafaranga y'amarundi nk'uko ibiro vyiwe vyabitangaje. Umukuru w'igihugu akaba yijeje ku munsi wahari w'akazi uhimbazwa ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri ico kibuga. Kuva rero ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice president ndayishimiye yarashimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakura ibihano ku gihugu ciwe. Nyamara nk'umwe bwa Buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka bwavuze ko hakiri agahaze mu gisata c'intwari bereye no gutunganya imigambi ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye kwizonza inzitizi zizovaho na rijya hari ishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri president byo guhindura ingendo. Eroje uri kaneza
Amerika. Eloge urakoze nibutse ko ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya. Urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga kuri uyu wa kane rwakomeje iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamo umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felicien ibyaha bya genocide. Urubanza rurabera I Lahem mu Buholandi. Mu iburanisha rya none urukiko rwumvise abatangabuhamya babiri b'ubushinjacyaha. Temistocle Mutijima yakurikiranye urubanza aratugezaho inkuru irambuye.
Iburanisha ryasubukuriwe ku bibazo bya haswe kabu 086 watangiye gutanga ubuhamya bwe kuri uyu wa gatatu. Uyu mugore wabwiye urukiko ko yari umuturanyi wa hafi wo kwa Kabuga ku Kimironko. Ibibazo bisoza ibazwa rye yabibajijwe n'abacamanza bagize inteko iburanisha. Umucamanza Margaret Guzman yamubajije niba yaba hari icyazi kuwitwa haje abakiga izina ryagarutsweho n'abandi batangabuhamya ko ariwe wari umuyobozi w'interahamwe zo kwa Kabuga. Uyu mutangabuhamya yasubije ko yumvaga bamuvuga ariko atamuzi nta n'ubuhamya yigeze amutangaho. Umucamanza kandi yamubajije ku buhamya yatanze ko yabonye Kabuga yakira interahamwe iwe mu rugo. Amubaza uburyo yabashije kubona Kabuga yakirira interahamwe iwe ari mu muhanda mu gihe kwa Kabuga hari hazengurutswe n'igipangu. Aha kabu 086 yasubije ko yamubonye azihikazi we ubwo zari zivuye muri mitingi ya politiki y'ishyaka MLND. Ku itangwa ry'imbunda zakoreshejwe kuva ku itariki ya 8 y'ukwa kane mu 1994 uyu mutangabuhamya yavuze mu buhamya bwe ko zazanywe n'umusirikare. Umucamanza Anne Bonomi ukuri inteko iburanisha yamubajije uko ibyo yabimenye. Umutangabuhamya asubiza ko yumvise abantu bavuga ko bagiye gufata imbunda zazanywe n'umusirikare. Uyu mucamanza kandi yamubajije niba yaba hari amakuru afite yerekeranye n'uko interahamwe zabonye imihoro n'izindi ntwaro gakondo yavuze ko zatangiye gukoresha ku itariki ya 7 y'ukwa kane mu 1994. Aho umutangabuhamya yasubije ko ibyo bikoresho interahamwe zabihawe na Kabuga ko zizi wabo kureba se umubyara zabyigambye ko Kabuga afite intwaro nyinshi. Uyu mutangabuhamya kandi yabwiye urukiko ko mbere mu 1993 interahamwe zajyaga zitozanya imbunda zitarimo amasasu zatangiye gukoresha imbunda zirimo amasasu kuva mu kwa kane ku 1994. Nyuma ya kabu 086 humviswe undi mutangabuhamya mushya w'ubushinjacyaha. Uwo ni uwahawe izina kabu 072 mu rwego rwo kumurindira umutekano. Nawe yatangiye ubuhamya bwe yarusha muri Tanzania ahujwe mu buryo bw'ikoranabuhanga n'inteko y'abacamanza yari Lahem mu Buholandi. Mu ncamake y'ubuhamya bwe yasomwe n'umushinjacyaha kabu 072 nawe avuga ko yari umuturanyi wa Kabuga ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Avuga ko kwa Kabuga mu rugo yari ahazi neza kuko yajyaga akora y'imirimo ijyanye n'ubwubatsi asana imiyoboro y'amazi. Muri iyi ncamake avugamo ko mu 1992 yabonye interahamwe zihagurukira kwa Kabuga ziri mu modoka z'amakamyo ya Kabuga ziherekejwe n'imodoka z'abasirikare. Nyuma akaza kumva ko zagiye kwitoreza muri Gishwati. Kabu zero karindwi kabiri yabwira urukiko ko aha kwa Kabuga hari inyubako yari icyubakwa yateganyirizwaga kuzakoreramo radio RTLM. Abajijwa aho iyo nyubako yari igeze yubakwa yasubije ku gipangu cyayo cyari cyarubatswe cyuzuye. Ku nyubako naho harakozwe umusingi cyangwa se fondasiyo gusa. Umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga yamubajije icyamubwiye ko iyo nyubako yari kuzakorerwamo na RTLM. Aho umutanga uhamya yasubije ko byari byanditseho ku gishushanyo mbonera cyayo ndetse no ku ruhushya rwo kubaka. Uyu mutangabuhamya yabwira urukiko ko yabonaga kenshi interahamwe zitoreza kwa Kabuga aho zimwe zahirirwaga zikanaharara mu gihe izindi zatahaga zikagaruka mu gitondo. Aho ngo hari inzu nini interahamwe n'abakozi babagamo. Umunyamategeko Françoise Mate yamubajije uko yamenye ko interahamwe zirara kwa Kabuga niba se yarahoraga iminsi yose. Umutangabuhamya asubiza ko atahoraga kwa Kabuga ko yari afite akandi kazi yakoraga. Yongeraho ko hari ubwo yajyaga yibonera izo nterahamwe mbere yo kujya ku kazi cyangwa yanataha abo mu rugo iwe bakamubwira amakuru yerekeranye n'uko zihaba. Umutangabuhamya Kabu 072 niwe wasorejwe iburanisha ryo muri uyu mwaka. Mu gusoza iburanisha, umucamanza Ayane Bonomi yavuze ko urubanza ruzasubukurwa ku itariki ya 17 y'ukwa mbere mu mwaka utaha w'2023. Nkibutsa ko umunyemari Kabuga Felician aregwa ibyaha bya genocide, guhamagarira abantu gukora genocide, ubwumvikane mu gukora genocide no gukora itoteza ku mpamvu za politiki. Kuva urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi, ntarahabwa umwanya wo kugira icyo avuga ku byo aregwa. Gusa mu maburanisha yabaye mbere yahakanye ibyo aregwa avuga ko byose ari ibinyoma watigeze yanga Abatutsi ahubwo yanakoranaga nabo mu bucuruzi bwe.
Erego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe.
Ngo jewe ndubibuko.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona ko urumunyabugo neza neza. Dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu.
Ariko birasi muhumuruka mana.
Shofe. Wenda bana shakuru iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndiyo
bugo.
Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi. Ya pa. Shofe. Twigende. Combo taxi yaje. Combo taxi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Combo Taxi.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Combo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Groya.
Combo Taxi ni kuwa gatandatu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika guhera saa 10. Mu Burundi, mu ngo zabwubakanye zirenga 330 zo mu mujyi wa Bujumbura, umugabo n'umugore baratandukanye mu mwaka uyu nguyu turimo, umwe rukumbi 2022. Biremezwa n'ubushinjacyaha bw'u Burundi n'amashyirahamwe atandukanye yigenga akurikiranira hafi ibijyanye n'abubakanye mu Burundi. Ibindi tubibaze Cherive Ndayishimiye.
Mucegeranyo cakozwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabu mu isekeza ry'imisi 16 cyo kugwanya amabakoregwa abakenyezi n'abigeme mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu arizo Rumonge, Makamba, Rutana na Mwaro. Basanze ayo mabi afatiye ahanini kuguharikwa, kubarezwa igufa, kutagira uburenganzira ku matungo y'umuryango. Goderieve Manirakiza harongoye iryo shirahamwe amenyesha ko ibyo bituma abo bakenyezi ata mahoro bigera bagira bakagenda barahahamutse.
Twasanze ari mahohotera ateye ubwoba cyane muri izo ntara. Ibindi twabonye ni ibijyanye guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, haba ku bw'umubiri cyane kubumutima urasanga amahohotera menshi ari ayafatiye kubabaza igufa ayandi nayo yatumye imitima y'abantu bahahamuka n'ikindi kiyongera ko ari kubijyanye n'amahohotera afatiye ku butunzi
kubw'uwo mukenyezi arongoye ishyirahamwe Afrabu asaba abakora ayo mabi muri izo ntara zo mu bumanuko reka mbere no mu gihugu cyose bohanwa by'akarorero agasaba n'abarundi bose kudoma ku rutoke abakoze ako kabi kabishe kuko kugwanya ayo mabi ari uruhara rwa bose
abakoze ayo mabi bahanwe abagenzi ubutungane bareke kujya bararekura abantu bagirijwe amabi nk'ayo kuko bituma wa muntu yari yarahohotewe amubonye uwo muntu ariko aridegembya umutima uturahuka kurandurana n'imizi ayo mahohotera ni igikorwa cya bose abagore abagabo abari mu ntwaro abajejwe inyamiramabi abajejwe guca imanza abajejwe intwaro bifate nk'ama kuko barumvise ko abenegihugu abantu baherereye batorohewe
umushikiranganji wo gushigikirana imibano agateka akazi na muntu n'iterambere ridakumira Emile de Sabushimike aremeza ko ibiharuro byerekana ko mu Burundi abakenyezi ba ubwa mbere mu migwi y'abantu bahohoterwa ariko agahumuriza abakenyezi n'abigeme ko leta y'u Burundi yamaze gushyiraho ibikenewe byose kugira ngo ihangane n'ico kibazo
Radio Ijwi rya Amerika iyo nkuru ni yamabi akorerwa abagore n'abakobwa mu Burundi nyamara ibyuma nuko byadutengushye twari turi ku nkuru y'imiryango umugabo n'umugore batandukana muri Bujumbura noneho tuyumve na Thierry Ndayishimiye
Mwitangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi rimenyesha ko ikibazo cyo kwahukana na cane cane mu gisagara ca Bujumbura cabaye ndanse ibyo bigatuma haba ubwimukira bwinshi bwo mu Kinyegero nk'uko bishikirizwa na muganga Prime Mbarukeye arongoye iryo shyirahamwe
mu gihe risanga ibintu byo kwahukana mu Burundi cane cane mu gisagara ca Bujumbura cyabaye ndanse muri iyi minsi ibyo tubivuze twisunze ibiharuro dufise bishyiramo ryacu Honest Beton Frere byatangajwe n'inzego zibijejwe mu Burundi izo nzego zasanze umwaka gusa uwo mwaka nyine 2022 gusa muri meri ya Bujumbura hamaze gusambuka ingo biciye mu kwahukana zishika amajana 336 biciye mu byo bita divorce mu makomine atatu gusa agize imiri ya Bujumbura
ibyo bitigira iby'ingo zahukanye mu makomine yose agize igisagara cha Bujumbura ariyo Ntahangwa Muhana Mukaza muri uyu mwaka wa 2022 zigera ku 336 byemejwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacaha bw'u Burundi Agnesi Bangiricenge muganga Prime Mbarubuke yarongoye ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi asigura imvo nyamukuru y'ico kibazo
ubwa mbere nuko mu ngo zubatse hari ubukene bwinshi mu Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura tukongera ko ibi byuko abubakanye bamwe bamwe b'iki gihe usanga batagihana umwanya ukwiye kuganira kuyaga w'ikiyago iyindi mvo irikira bituma niyo usanga abariko barategura kubaka ingo zabo abo twita mu gifaransa refiance nabone batagihana umwanya ukwiye kuganira no gutunganya neza kazoza kuri urugo bagiye kubaka ugwarigo kandi abantu ugasanga bakunze kubuha cyane cyane amarezo sosiyo nyine ni kuvuga amatelefone usanga bamaze kubakana rero bashyitse mu rugo bibacanga kubera batabara bivuganye ku byinshi ibibazo bishobora kubashyikira mu rugo
iryo shyirahamwe ritangaza ko iryo yongerekana ry'ibiharuro by'ingo zahukana ryatumye abakenyezi batari bake nabo bafata inzira yo kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu baciye mu buryo bw'urudandazwa rw'abantu ku rundi ruhande umukenyezi Aline Manisha umuvugabutumwa akora ku bibazo by'ingo n'imiryango biganira gizimisa remesha muri Bujumbura yagarutse kuri ico kibazo
urugo ntirushoboka imana itarimo abantu bataye imana bankimana banka kwihamagara mu rugo kandi iyo chef atari imana imanutse ngo bagire umwe ninde yo bishobora kuko bavuga ivyabo nakavuga ivyiwe tuje kuri plage je nkeneye kuryama reka kuvuza radio nkeneye gutsinzira uje nani nkunda bruhi ukazibona mu rugo mukigira mahiyaje hariho imiryango kuri kote yawe no kuri kote y'umugabo iciza kubiwanya mushiki w'umugabo wawe musaza wawe baje gukoranira mu rugo kwawe nangoma nakubwire ko vyamaze ngo bizisambura muramuka zawe ashitse mu rugo agenda kugira ngo gupona ngo urya mugore wa nikimwenye nta nkunda nta nangaburira none mwasinyenye na muramuka zawe cyane
iri rya Amerika ryavuganye kandi n'urongoye shira hamwe riharanira gateka k'abagabo no kugwanya ihohoterwa bakoregwa mu ngo rikorera mu ntara ya Kayanza Nduwimana Boniface yatumenyesheje ko abagabo ari bo benshi cyane basaba kwahukana
kandi ngiye kubiraba usanga n'ibikigiri byinshi by'abasaba kwahukana ubu nabagabo abagabo rero bararemerewe cyane barananitwe cyane kuko abagabo barahohoterwa ariko nta nzego na zimwe ziraboneka ngo zibarenganure zongere zibigishe inyifato
Nduwimana Boniface asigura kandi ko abagabo badafise aho bavugira mu gihe abagore batoneshwa haba mu mategeko barengera bityo akemeza ko abagabo barenganywa cyane bigatuma bakora ibyo batokoze
Icyo tuguma tunagisemerera abagore baratoneshejwe cyane ugiye no mu bijanye n'amategeko urubanza ruciwe rugacibwa rutunganiriza umugabo rumurenganura ubwo ntiruheza ngo ruje mu ngiro byihuta ariko urubanza ruciwe rukaba rururenganura umugore rugisomwa ruhita rushigwa mu ngiro mbere n'inzego zijejwe kubahiriza ubwo rubanza ziranyaruka cyane kurushira mu ngi
iruhande yo gusaba kwahukana hagati y'abubakanye bitewe n'ukutumvikana amashirahamwe akurikiranira hafi ngo n'imiryango amenyesha ko hari n'izindi ngingo zigayitse bagenda bafata izo zirimo kwiyahura kugira ngo bave muri ibyo bibazo guti ngo kwica abagore canke abagabo kugira ngo baremurugwe uwo mutwaro bafise ayo mashirahamwe agasanga ibyo byose bituma iterambere ry'umuryango ridashoboka kuko baba badashize hamwe aho n'umugambi w'umwe mububakanye uburizwamwo na mugenzi we Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika ikigali
Cherive urakoze cyane tujye muri Tanzania aho indwara zo gufungura nabizugarije abana benshi bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania rero inkuru tubaza James Jovino umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania
Ibice 18 kwijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barapfa hafi buri mwaka ubitigiye bitangwa na muganga Tumaini Nyundo akurikirana ibijyanye n'izo ndwara mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo muganga Tumaini yemeje ko ibyo bitigiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize
watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe
abana ibihumbi 273 na batatu bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo uburemere n'imikurire muri icyo gikorwa abana 190 basanzwe badafise uburemere bukwiye abandi ibihumbi 535 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire ku bw'icyo kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda
kuwa minyo ya tumbo kati ya 51,588 walitarajiwa
ishyirahamwe mpuzamakungu yita ku mfungurwa pamu yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikaje n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe pamu Ndiyo naam.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
Pamitegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu kufungura nabi. Bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twatanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe pamo. Idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa huyu mtoto hawezi kuwa ameanzikia ghafla tu kwenye kutapia mlo mkali lazima alianza na huo wakati
nkuko bamwe mu bavyeyi babitubwiye ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwayakurikiye kandi ko mwahisemo radio yanyu Ijwi rya Amerika. Maze rero mbifurije umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro n'amahirwe kuri mwese. Murakarama.